Mumushikiriza manza wa mbere yashashe mu rugo rubanza na mushirase yarujemo yasabiye Emmanuel Nshimirimana arongoye parseme mu ntara ya Muramvya umunyerero w'imyaka 25 ni hadabu y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi mu gihe abandi babiri Aime Constagatore arongoye iryo shirahamwe muri komine Mbuye hamwe na Marius Nizigama arirongoye muri zone Buhangura basabiwe gufungwa imyaka 20 ni hadabu y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi ku wa gatanu kwezi kwa mbere 2018 ubwo rubanza rwari rwashyizwe mu mwiherero Sentare yasiguye ko gwasubiye mu NHS kubera hari umucamanza yajejwe yandi mabanga mwishyirahamwe Parseme bo batangazwa n'uko ugo rubanza gwasubiye kumvirizwa kandi hari vyegeranyo vy'ugwa mbere
yaradutangaje cyane kuko kumvise ngo hariho uwari muri siege ya mbere yari yagwize ngo yoba yagifatiwe n'andi mabanga hanyuma twe tukibaza tuti ko abifise ibyo twari twaburaniye ko twibaza ko atangorane mugabo mbasha batubwira ati urubanza zose ruragusasa na HS
Senare yasiguye ko abacamanza basasa bari bakeneye kumenya ukuri batarinze gusoma ibyanditswe Faustin Ndikumana arongoye Parseme avuga ko igihambaye atarabasasa ahubwo ari ukuri umuntu afise
twabonye ko hari ibibazo byabajijwe kandi waza naho yokubaza ashimika cyane igihambaye nuko ufise inyishu muha natwe twa tuzifise kuko byari ibintu bigaragara twase twashikirije ntago byadutera ikibazo cyose naho bozana umucamanza avuye hehe ntago atwumva kuko twa tuko dushikiriza ibintu by'ukuri kandi tukumva tani ingwano bishobora kutari gutera mu gihugu
nayo kubijanye n'ugwandiko umushyikiriza manza yahagaze ko mu NHS gwanditswe n'urongoye Parseme mu ntara ya Muramvya ko atarugwishyirahamwe Parseme Faustin Ndikumana avuga ko ivyo bitari bikwiye guhanwa kuko ngo birabe ishyirahamwe Parseme
mu kazi kose umuntu wese ajije amabanga arafise ugwandika akoresha ariko arakora hanyuma uwo gwandiko ni ugafatira ko rero ngo rwari gutandukanya ngo inzaruka z'imigambwe mbwana twataho twayibona kuko twibwe abo dukorana mu mugambwe cyangwa dukorana n'abatari mu migambwe birafite ukuntu bitunganijwe ko batera amakinga n'ubundi tuvuga tuti hanyi travaye ntene iwacu turiko turavuga tuti tubikora gutya tuba tuzi ko tubikora gutyo kugira icyo dushaka gushika ko tugishike iyo karagatere penari uva rugo ni ibintu bijyanye n'umutekano nibyo tubona ko atahubiri kandi uravye nabyo bavuga ati erema materiel cyangwa erema intention ni ntara kimwe ibyemezo byerekana ko icyo cyakozwe ntabihari
uyu arongoye Parseme asaba ko abo banywanyi biwe borekugwa kuko atakibagira
iyo zone nyimba ari buhangwa nta mutekano urigere uhungabana nta gwaruka rurajye ugwarundi no mu yandi mazone ya province Muramvya cyangwa makomine nta namigeza habingora ni mutekano abo bantu basanzwe bazwe abajeje muhari yo nama bari bayizi uwo muntu yofatira kuki kugira ngo abo bantu barafite ibagira yofatira kuki na kimwe tubasabira kwezwa ubunyene basubire ku gikorwa kibahorako baje gufasha ibijanye n'iterambere umutekano mu by'intwari bereye mu gihugu
abo banywanyi batatu bishyirahamwe Parseme bafashwe mu kwezi kwa gatandatu bagirizwa guhungabanya umutekano mu gihugu hagati guteranya no gucanisha nk'ugwaruka rwo mu migambwe no gukoresha ugwandiko rw'impimbano Sentare ikaba yarushize mu mwiherero mu gihe rwari gusomwa ku wa kabiri ukwezi kwa kabiri 2018 nkuko byari byashyizwe ko mu rubanza rwa mbere ruzosomwa ku wa 26 kwezi kwa kabiri 2018 i Muramvya Raymond Nzimana ijwi rya Amerika.